Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 17 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2016. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Nindi umuntu yamwibukiraho cyane no kumenya ko yakunda u Rwanda n'abanyarwanda atarobanuye, ikindi akaba akunda Imana. Ikindi twamwibukiraho ni uko independence y'u Rwanda niwe tuyikesha.
Uyo ni umukarani w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Boniface Benzinge avuga ku bijyanye n'urupfu rwiwe. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya gatoya. Marariga tubere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse neza Aloyisi.
Waramutse Fidel. Muramutse Fideli, muratubabarira, muramutse Fideli, tuyahere kuyavugwa muri Nigeria. Ababyeyi babanye Nigeria barashikiriye abakobwa babo 21 b'abanyeshuri bari bamaze imyaka 2 mu minwe y'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Ivyo byabaye ejo ku munsi w'Imana. Abakobwa bashika 300 nibo bari banyurujwe bakuwe mu ishuri rya Chiboko riri mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno mu mwaka w'ibihumbi 2014, aho umuhari wa Boko Haram umaze kwica abanyagihugu bashika ibihumbi abarenga imiliyoni 2 nabo bagateshwa izabo. Mu ndwi irangiye niho Boko Haram yarekura abakobwa 21 ba mbere mu biganiro byafashijwemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mbabare Croix Rouge hamwe na leta y'igihugu cy'Ubuswisi. Hano muri Amerika, umukandida w'umurepublikani Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yaremeye ejo ku munsi w'Imana ko ariko aratakaza amajwi y'abagore. Ibyo avyegeka ku banyamakuru baha muri Amerika, aho ibinyamakuru vyaho bibandanya bitanga makuru y'abagore bashikiriza ko yabagize ko inyifato mbi mu kwifuza kubasambanya. Abandanya avuga ko ayo makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru ari binyoma kandi kwivyo bifise intumbero yo kumukura mwihiganwa. Ibiharuro vyerekana ko umudemokrate Hillary Clinton azi imbere ya Trump ku majwi 5.5%. Ni mu gihe kuri wa gatatu Trump na Clinton ariho bazohangana mu kwishura ibibazo by'abamenyeshamakuru ubugira gatatu ari nabwo bwa nyuma imbere y'uko haba amatora. Amatora rero akaba atekanijwe itariki 8 z'ukwezi kw'11 uyu mwaka w'2016. Amakuru kuri Syria, sekretari wa leta z'ubumwe za Amerika John Kerry yamenyesheje ko inzira zose zuguruwe kuri Amerika hamwe n'abayishigikiye ku kibazo cyo muri Syria, ariko yongera ko Amerika n'Uburayi ata ntambara ya gisirikare biteguriye kujamwo naho Burusiya bwananye guhagarika ibitero. John Kerry ejo ku munsi w'Imana yaragiranye ibiganiro i Londres n'umushikiranganji w'Ubwongereza ajijwe imigenderanire Boris Johnson, inyuma yaho yarahejeje kubonana n'umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire Sergei Lavrov hamwe n'abandi ba diplomate mu gihugu cy'Ubuswisi. John Kerry ariko yaragabishije ko Uburusiya na Siriya bishobora gufatirwa ibihano mvamakungu bivanye n'ibiriko birabera mu gisagara cya Aleppo muri icyo gihugu cya Siriya. Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi yatangaje ko igihugu kigiye gutanguza intambara ya gisirikare yo kwirukana umuhari wa leta ya Kiisilamu mu gisagara cya Mosul. Iryo tangazo yarishikirije mu gatondo ka kare kuri uyu munsi wa mbere. Intambara ikomeye izo bibaye kuvaho abasirikare ba leta z'umwe za Amerika bakuriyeho akarenge haraheze imyaka 5. Umushikiranganji wa Amerika jejwe kwivuna abansi Ash Carter yatangaje ko iyo ngingo ihambaye mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu kandi agasaba ko inteko mvamakungu zirongowe na Amerika nyene zofasha muri ico gihugu ca Iraq no muri ico gikorwa. Tukiri muri Iraq abantu bashika babiri nibo bafuye muri ambabarira abandi bane barakomereka bahitanywe ni bombe yaturikijwe n'umwihevyi I Baghdad ku murwa mukuru wa Iraq harejo ku musi w'Imana nta muhari numwe uriyitirira ico gitero ariko gisa nibindi bitero bikorwa n'umuhari wa leta ya Kiislam yindi bombe yaraturikijwe n'umwihevyi aho nyene ni Baghdad ku musi wa gatandatu ihitana abantu bashika 35 ikomeretsa abandi 50 kuri ico gitero cyo ku munsi wa gatandatu umuhari wa leta ya Kiislamu warimanze ko ariwe wagiteye ubukishije ku butumwa bwa Twitter. Ishirahamwe mpuzamakunguni rimenyesha ko impunzi z'Abanyafuganistani zishika 370,000 zimaze gusubira mu gihugu zivuye mu gihugu kibanyi cha Pakistani kuva mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ivyo bitigiri byashikirijwe n'igisata cyawo nikijejwe gutunganya ivyimfashanyo OCHA ejo ku munsi w'Imana. OCHA imenyesha ko Abanyafuganistani bashika 52,000 bajabutse urubibe baja mu gihugu ca Afghanistan mu ndwi heze ibitigiri bitigeze biboneka mu kiringo c'indwi kuva mu mwaka w'2009 iryo gwirana ry'impunzi zihunguka ziterwa n'ingingo y'abategetsi ba Pakistan yo gusuzuma amaviza n'izindi mpapuro ziranga impunzi hamwe n'uruhigi rwo ba polisi bagira ko hamwe no kwama batawe mu mabohero.
Urakoze Aloyce kumakuru wejeje kudushikiriza naho mukanye Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yatanze mu mpera zindwi muri leta ya Virginia muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yarasanzwe aba yarafise imyaka 80. Mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yavuganye n'umukarani wiwe Boniface Benzinge kubijanye n'urupfu rw'umwami Kigeli wa gatanu
Ndahindurwa. Gana Boniface Benzinge mwari umukarani n'umuvugizi w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Umwami akaba yatanze mwatubwira ayo makuru yaba ari impamo yatanze gihe ki yazizi yaba ari uburwayi cyangwa se yazijwe ikirago.
Aho ibyo biri mu moko y'abaganga nibo bazi icyo yavuze ariko ntibarabidusobanurira. Gusa icyo nabamenyesha nuko yatanze ni koko ariko n'ubundi yari asanzwe arwaye ariko bitakabije. Ni uburwayi bw'ubukuru ndetse yabigendanaga ariko si uburwayi bw'indwara yamufashe none.
Mwabanye rero n'umwami Kigeli igihe kirekire nk'uko nabivugaga mwabaye no mu buhungiro muri kumwe mu mubera umukarani mu mubera umuvugizi itabaruka rye mwaryakiriye gute?
Ibyago cyane kuba natwararuhanye uko igihe tumaranye ni kirekire kuva ndetse mu ishuri biza hamwe mu ishuri rya Trida hariya mu bafurere de la Charite niho twanamenyaniye kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu twakomeje kubana.
None se kuba umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yatangiye imahanga aho abantu bamwe bita ishyanga byo mwabyakiriye gute?
Ibyago twagize kuko ariko si igitangaza umuntu yatangiye aho Imana yamugeneye. Ibyo ntabwo ari urundo umuntu ya siwe wihitiramo ngo azatangira aha ngaha aho Imana yamutegetse niho ni kubigenda.
None ubu se
kandi tugomba kwemera ibintu uko bimeze kuko nawe yinyuze Imana.
None se ubu hagiye gukorwa iki? Yari yarashatse gutaha ariko byari bitaragerwaho. None ubu hagiye gukorwa iki? Murateganya kuzamushyingura mu Rwanda cyangwa se naha muri Amerika aho yaratuye?
Ibyo nacyo turamenya kuko iyi nkuru nabugiraga ngo nko filme nuzuze no kugira bamenyesha yuko yatanze ariko ibindi biracyari muri process. Abajyanama none bagomba kubivugana icyo bazemeza ntiturakimenya.
Hari ijambo se yaba yavuze rya nyuma yabasigiye Abanyarwanda?
Ijambo yavuze no guhera kera ntabwo ari igihe cyanone cyangwa se sinavuga ngo ni ijambo rishya ngira ngo mwese ntimushidikanya ko umwami Kigeli wa gatanu akunda u Rwanda yararwitangiye kandi yararukoreye n'ubu arinze yigendera akirukorera kandi akorera Abanyarwanda.
Yaragifite icyizere rero cyo gutaha mu rwa mubyaye
kandi yabyifuje kuva igihe kinini ariko nuko bitagiye bishoboka.
Naho mwe ku giti cyanyu ubwo murateganya iki?
Twebwe ibintu byose bizava mu nama tuzajya n'abandi turi kumwe n'abandi bari bamwegereye n'inama ndetse kuko arimo ko ni inama ye ubwo bizaterwa n'icyo tuzuzuzo.
None se nk'itanga ry'umwami, itanga ry'umwami wa nyuma w'u Rwanda rihinduye iki ku mateka y'igihugu, ku mateka y'u Rwanda?
Ibyo ntacyo nashobora kubisubiza ubu ngubu kuko nacyo turamuvugana n'abajyanama. Icyakora kuvuga ikibihinduye ni uko tugize ibyago kubona dupfushije umuntu kandi wari wakundaga u Rwanda kandi wakunze Abanyarwanda. Ibyo sizo nakwirirwa mvuga byaba ari ukurondogora kuko abari hanze cyane cyane bose bazi akamaro yabagiriye kandi bazi uko yakiraga buri muntu wese atigeze arobanura mu Banyarwanda. Yari umwami w'Abanyarwanda, ntabwo yari umwami w'uruhande rumwe.
Abatari bamuzi se Bwana Benzinge, umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa, mwabwira ko yari muntu ki?
Yari umuntu wiyoroheje cyane kandi ukunda Abanyarwanda, ariko cyane cyane akaba ari umuntu wizera Imana kandi ukunda Imana. Ni urugero yatanze mu bihe byose.
Turebye nk'umurage, umurage w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa azibukirwaho, mwatubwiye iki?
Ikintu umuntu yamwibukiraho cyane cyane ni ukumenya ko yakundaga u Rwanda n'Abanyarwanda atarobanuye, ikindi akaba akunda Imana. Ikindi twamwibukiraho ni uko independence y'u Rwanda niwe tuyikesha, niwe wayisabye muri Nations Unies, akaba ari nacyo cyatumye Ababiligi bamwirukana mu gihugu. Ni ukuri ni nacyo yazize rwose kugira ngo ajye mu buhungiro, kuko nta munyarwanda wigeze wirukana umwami Kigeli wa gatanu. Umwami Kigeli wa gatanu yirukanwe n'Ababiligi ku buryo ndetse naho Nations Unies yemezaga yuko agomba gutaha ngo bazatange independence ari mu Rwanda. N'izo resolution bashyizeho Ababiligi babirenzeho bakagira Repubulika kandi bitari muri programu ya Nations Unies. Uburakari rero bari bafite iteka ni uko abakoloni bose muri icyo gihe ntabwo bashakaga gutanga independence yo muri Afurika, ariko Kigeli ni umwe mu bayisabye kandi barayibona, akaba ari cyo cyarakaje Ababiligi bakamuvana mu gihugu.
Boniface Benzinge, mwatubwiraga ko hari byinshi mugitegereje kubanza kuvuganaho n'abandi bajyanama mbere y'uko mutangaza andi makuru, nagira ngo nkore umuvugizi mugire nk'ijambo mwageza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika cyangwa se n'abandi bateze amatwi iyi radio cyangwa se abakundaga umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa.
Ijambo nabagezaho bitari ukurondogora, sinshidikanya yuko Abanyarwanda bose bazi ukuntu umwami Kigeli wa gatanu yakunze u Rwanda nk'uko nari maze kubibabwira niwe wadusabiye independence, kandi n'ukuntu yagiye ashakira abantu amashuri mu gihe yari ari hanze ntabwo yigeze yicara, kagiye atarwanye ku bana b'u Rwanda kandi atarobanuye aho ari hose iteka. Ngira ngo muzi yuko amashuri yabayeho ari i Burundi Saint Albert, ari no muri Uganda Polytechnic yari hari Kawunge, igihe cyose yahoraga arwana ku Banyarwanda aho bari, ntabwo yirebaga ku bwe ariko yabaga arwana ku bana b'u Rwanda bose.
Ndabashimiye cyane rero Bwana Boniface Benzinge kuri hakakanya muduhaye muri ibi bihe bikomeye murimo, murakoze cyane.
Namwe murakoze kumbaza iryo jambo kandi mwatumenyeshereza Abanyarwanda bose nyine kugira ngo bamenye iyo nkuru mbi yabaye, kandi bakomeze bamusabira amasengesho.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Na ruja n'uruza rwibonekeza hagati y'abarundi n'abanyarwanda ku cambu cyo kurubibe rw'ivyo bihugu citwa Kanyaruba mu Gifaransa. Ingingo y'umukuru w'ikigo gitoza amakori n'amatagisi yo kugara ibiro vy'ico kigo ku mupaka yaje kiturumbuka. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Kugenekerezo ya 11 kuno kwezi kwa 10 niho Leonard Sentore umukomiseri mukuru w'ikigo BR gitoza makori n'amatagisi ku rwego rw'igihugu yasohora itangazo rivuga ko ibiro byacu byo ku mupaka wa Kanyaru yepfo bibaye birugawe byifata kibanza. Imvo nyamukuru uwo mutegetsi yashize imbere nk'uko biri muri iryo tangazo nuko atabidandazwa byinshi bica kuri uwo mupaka uri ku ruzi Kanyaru rugabura komine Busiga n'igihugu cy'u Rwanda. Aho ni kuva mu kwezi kw'indwi uno mwaka nyene. Ikindi kiri muri iryo tangazo nuko ico kigo kitogumiza abakozi kuri uwo mupaka kandi atahanahana ibidandazwa rishemeye rihabera. Abanyabusiga bubahutse kuvugana n'ijwi rya Amerika bemeza ko kubona ataruja n'uruza rwabo rw'abantu cyangwa rw'ibidandazwa ari ingaruka mbi z'imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Evariste Bigirimana ni umwe mu banyabusiga twasanze ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda.
Tuzyakira neza kuko nakubwiye mu kanya yuko hariho nk'abarundi n'abanyarwanda bari barashakanyemo Nalero nkubu unye kubera batumvikana nta muntu ashobora gufwa yose mbira mu Rwanda ngo azi byingwe ave mu Rwanda azina mu Burundi.
Mbega imigendere ntameze neza none ingaruka mbiniye.
Ingaruka mbi igaruka kumwe n'igihugu mutonya. Ubwa mbere nkubu unye nuko amakabi bwa mbere yava mu Rwanda niho yabazimbubutse. Ushoye gitoke washuronka nk'amakaye y'umwana. Sijya mpunzu bita za caguwa zava mu Rwanda ubuntizikiza.
None umutama w'imyaka 80 twamusanze ku mutumba Kididiri wa komine Busiga yibutse imigenderanire myiza ya kera hagati y'abarundi n'abanyarwanda tatahura ibiriko biraba muri kino gihe.
Tubenakozemo n'abarundi n'abanyarwanda tubanye neza twaragenderanira twarashinyiranira abageni no kuri amasoko tukorema amasoko mu Rwanda nibo bakarema amasoko ino mu Burundi twaragenderanira neza. Mbere neza cyane gusa
ariko ubunye umva ngo bimeze gute
ubu muri no minsi niho umuntu ako bicagenda neza kuko ibyambu nibigenda neza birugaye ubu nta bintu biva mu Rwanda bizino nta bintu biva mu Burundi biva mu Rwanda bibe zirafunze.
Abanyabusiga begereye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda basaba abarongoye Burundi n'u Rwanda kumvikana imigenderanire igasubira kuba nk'uko yari iri kera.
Dusaba ko bakumvikana kuko bumvikanye byogenda neza abanyagihugu arabanyarwanda n'abarundi bakagendana nk'uko bagendanira kubona kera.
Twasaba bumvikane ama imigenderanire isubire nka kera nta kindi dusaba.
Ndasaba ko bakumvikana ikintu bapfa bakacyumvikana ko bakagihuriza ko
bamwe bo mu ntwaro yo hasi ku mitumbi hano rwibe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda babwijwe ijya Amerika kwico kibazo arico kubariza kubafasha ingingo muri iryo tangazo ry'umukuru w'ikigo Ober gitoza amakuru n'amatagisi. Leonard Sentore arunguye ico kigo ku rwego rw'igihugu amenyesha ko atakidandazwa na kimwe kirekuwe guca ku cambu ca Kanyaruyepfo kuzobikora azofatwa nk'uwakoze urudandazwa rw'amagendo. Ikigo Ober gisigaranye ibiro bitatu ku mupaka u Burundi buhana n'u Rwanda igasenye Nemba mu ntara ya Kirundo impara Mirundi aho bita Kanyaruyaruguru hamwe no kuruzi ruhwa mu ntara cibitoke ku cambu ca Kanyaruyepfo muri komine Busiga y'intara Ngozi. Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini aho tugira tubanze dukubitire mu Rwanda aho dutega amatwi Jean-Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize. Ku mukino w'ikubitiro wabaye kuwa gatanu ikipe ya Rayon Sport yanyagiye Police FC yikubita ibitego bitatu byose ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ibi bitego byatsinzwe n'abakinnyi bakomoka mu gihugu cy'u Burundi aribo Shassir Nahimana winjije ibitego bibiri hakaba na Kwizera Pierrot watsinze kimwe. Ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Kiyovu Sport yahuye n'uruva gusenya ubwo yatsindwaga na Bugesera FC ibitego bitatu ku busa ku kibuga cy'Inyamata. Etincelles FC yatsinze Gicumbi FC ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade Umuganda i Rubavu. Ku kibuga cyo ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi ikipe ya Mukura Victory Sport yahatsindiye Pepiniere ibitego bibiri kuri kimwe. Iyi yabaye intangiriro nziza ya shampiyona ku ikipe yambara imyenda y'umuhondo n'umukara nyuma y'uko mu byumweru bibiri bishize humvikanye bombori ishingiye ku buyobozi. Iyo Rwaserera yaje kuvugutirwa umuti kuwa kabiri cy'umweru gishize ubwo Olivier Nizeyimana perezida wa Mukura yatumiraga abakinnyi n'imiryango yabo akabazimanira iwe mu rugo. Icyo gihe yagaragaje icyizere ko ikipe yabora izitwara neza.
Impamvu nabikoze ni ukugira ngo dukomeze kugaragaza rwa rukundo tujya tuvuga buri gihe ko Mukura ari umuryango kagize amahirwe yo kubona abana abadamu. Ndimo ndanyura ahantu umwana akamfata akaguru amuterura umwana w'umukinnyi. Siporo buriye ihuza abantu kandi birashimisha cyane kubona abakinnyi bamukura bisanzuri wanje bakajya mu byumba bakajya aho bifuza bose. Iyo harimo umudamu n'umwana biba byiza cyane ko siporo ihuza abantu kandi muri Mukura kuko turi umuryango. Ikipe dufite turayishimiye cyane nabo umvise ko ubwabo bifitemo icyizere ndetse na coach yabitubwiye twaganiriye nabo twaganiriye na staff technique igihe kinini batubwiye ko mu byukuri nta kibazo bafite cy'abakinnyi.
Ejo ku cyumweru ikipe ya APR FC yatsinze Amagaju FC igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ku kibuga cyo mu karere ka Kirehe ikipe ya Kirehe FC nayo yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa. Iki gitego kimwe ku busa kandi ni nacyo ikipe ya Sunrise yatsinze AS Kigali ku kibuga cyo ku Gicukiro. Mu wundi mukino wabaye ejo ku cyumweru ikipe ya Marine FC yanganyije na Espoir FC busa ku busa kuri stade Umuganda i Rubavu. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare mu mpera z'iki cyumweru mu Rwanda hateganyijwe icyiciro gisoza irushanwa rya buri mwaka rihuza amakipe mu gihugu Rwanda Cycling Cup. hazakinwa intera ya Karongi Rusizi kwa gatandatu ndetse n'ya Rusizi Huye iteganyijwe ku cyumweru. Izi nzira uko ari ebyiri ziri mu zizakoreshwa mu isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu tur ry'u Rwanda rizatangira mu minsi 26 iri imbere. Mu rwego rwo kwitegura iri siganwa rikomeye, abakinnyi b'Abanyarwanda bamaze iminsi bitabira amasiganwa mu bihugu by'amahanga. Iryo baherukamo ni ryabereye mu gihugu cya Cameroon ryitwa Grand Prix Cycliste International Chantal Biya. Abakinnyi bari bahagarariye timu Rwanda ni Nathan Byukusenge, Samuel Mugisha, Jean Bosco Nsengimana, Ephrem Tishimire na Jeremy Karegeya. Yari Claude Munyandinda, I Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho dutega matwi Evariste Zikobanyanga.
Mu mpera zindwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi wa gatandatu w'ihiganwa. Ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitandatu ku kibuga c'umupira w'amaguru Imakamba mu bumanuko bw'igihugu. Aigle Noir wo muri iyo ntara wari uramutse wakira Olympic Star wo mu ntara ya Muyinga iri mu buraruko bw'igihugu. Aigle Noir w'Imakamba watsinze Olympic Star y'Umuyinga igitsindo kimwe ku busa. Ingozi umurwi Ngozi City wakiriye Musongati wo mu ntara ya Gitega ku kibuga citiriwe Gasaka kai na Runyonga. Urukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya ubusa ku bundi. Muri yigi Flambeau de l'Est wo muri iyo ntara iri mu buseruko bw'igihugu wakiriye Le Lier wo mu gisagara ca Bujumbura kiri mu burengero bw'igihugu. Flambeau de l'Est niyo yatahukanye inzinzi y'igitsindo kime ku busa bwa Le Lier ku kibuga c'ubuhinga mu mupira w'amaguru kiri muri quartier 9 mu Ngagara turi mu gisagara ca Bujumbura. Hatanye mu mitwe abavukana abo nabo ni messager Bujumbura na messager Ngozi. Urukino rwarangiye atawutsinze uwundi no kuvuga ubusa ku bundi. Ku kibuga citiriwe umugano wa Rudoviko rwa Gasore igihe cisaho 8 Interstar y'Bujumbura yakiriye Rusizi FC wo mu ntara cibitoke iri mu buraruko bishira uburengero bw'igihugu. Ugo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Interstar y'igitsindo kimwe ku busa bwa Rusizi FC igihe cisaha 10 naho hatanye mu mitwe umurwi wa gisirikare Muzinga wari mu kibanza c'icenda ku munsi ugira gatanu wihiganwa n'umurwi Vitaro wari mu kibanza ca 12. Kuri uwo munsi baba bakinyi ba Vitaro canke bakunzi b'uwo mugwi bose baje bazikenyeye biboneka ko bashaka inzinzi. Ku vihiganwa gitiriwe ikinyoga Primus ritanguye umugwi Vitaro wabaye uwa mbere mu higanwa ry'umwaka uheze wari umaze gutsindwa rimwe unganya inshuro zine zose. Kuri uwa gatandatu umugwi Vitaro watsinze Muzinga ibitsindo 4-1. Abakunzi ba Vitaro bati gutsinda biratanguye. N'umumenyereza wa Vitaro Francis Haringingo yashimiye abakinyi kukuntu berekanye ubudasa n'izindi nkino bari bamaze gukina. Yabwiye abamenyesha makuru urwo rukino rurangiye ku intsinzi ya mbere ayikesha imyiteguro myiza n'inguvu abakinyi bongere na cyane cyane kumenyerana hagati y'abakinnyi b'imbere ari bashasha muri uwo mugwi.
Numva ndyohewe cyane kuri intsinzi turonse uravya mu match twa tugize imisi dukina tudashobora gutsinda hama tugaca dutsinda ibitsindo 4. Urabona ko gutsinda ibitsindo 4 atari ibintu byoroshye kandi gutsinda ekipe nka Muzinga ni ibintu binezera cyane kandi biduhana morale ku rukino tuzokina kwa gatatu na Rigeridike. Urumva muravye umugwi murabona ko umugwi presque ari umugwi mushasha haje imbere turavye abajere twabuze nka Rodi Chabalala Shasi hama tukacha turonka abandi bajere bashasha ifare yuko tubaha umwanya ukumenyera navyo ni ibintu biza ofi ya mamachi bukebuke rero ubu ndibaza yuko biriko biraza bariko baramenyera tubasha mukamamubona nduko twashobye gutsinda ibitsindo bine.
Abakozi ba Vitaro abungira ngo bari batanguye kwijijanya imitima ubu unye mu babwira iki?
Je no babwira ntibareme championa ni iracahaje kuri juri na gatandatu naho yo bari buraya ndushaka kuvuga ngo ekipe ni ya mbere cyangwa ni ya nyuma. Nashaka rero ndababwire bareme urukino tuzorufata rumwe rumwe uko tugenda turevoriwe muravye ngene twakinye no munsi na match kuri kira tuzorangira tuzokina ndibaza ko tuzoshaka kuronka intsinzi.
Kuri uw'Imana ihiganwa ryarabandanije ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore igihe cisaho 8 hatanye mu mitwe Ridalidiki Burundi Sport for Africa wo mu gisagara ca Bujumbura na Magara Star wo mu ntara ya Rumonge. Magara Star watsinze Ridalidiki Burundi Sport for Africa igitsindo kimwe ku busa igihe cisaho 10 z'umuhingamo naho Atletico Olympique na Bujumbura City yose yo mu gisagara ca Bujumbura niyo yatanye mu mitwe
mutwe umugwa meri ya Bujumbura Bujumbura City watsinze Atletico Olympique igitsindo kimwe kubusa ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America
muri isanga Muri sanga ni kiganiro kizwi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi bijwi rya America.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Jote mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera amakuru n'ibiganiro twahita bafitiye kuri iyi saha. Yamani imbere yaho reka mugenzi wacu Aris Bigirimana twibutse ibyo bikuru bikuru byari bigize aya makuru Aloyes
ibice byari bigize aya makuru abavyeyi babanya Nigeria barashikiriye abakobwa babo 21 babanyeshuri bari bamaze imyaka 2 mu minwe y'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram ibyo byabaye ejo ku munsi w'Imana Mundwi irangiye niho Boko Haram yarekuye abo bakobwa 21 ba mbere mu biganiro byafashijwemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mbabare ku isi Croix Rouge hamwe na Leta y'Uburusiya. Hano muri Amerika naho umukandida w'umurepublikane Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yaremeye ejo ku munsi w'Imana ko ariko aratakaza amajwi ku ruhande rw'abagore ivyo avyegeka ku binyamakuru byaha muri Amerika bibandanya bitanga amakuru y'abagore bashikiriza ko yabagize ko inyifato mbi mu kwifuza kuba sambanya akabandanya avuga ko ayo makuru y'ibinyoma kandi kwivyo bifise intumbero yo kumukura mu ihiganwa Sekretari wa Leta wa Leta Zunze za Amerika John Kerry yamenyesheje ko inzira zose zuguruwe kuri Amerika hamwe n'abayishigikiye ku kibazo cyo mu gihugu cya Syria ariko yongera ko Amerika n'Uburayi atantambara ya gisirikare biteguye kujyamwo muri cyo gihugu cya Syria naho Burusiya bwananye guhagarika ibitero byabwo mu gisagara cya Aleppo Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi yatangaje ko igihugu kigiye gutanguza intambara gisirikare yo kwirukana umuhari wa leta ya Kiisilamu mu gisagara cha Mosul iryo tangazo yarishikirije mu gitondo cha kare kuri umunsi wa mbere intambara ikomeye izo bibaye kuva aho abasirikare ba leta z'umwe za Amerika bakuriye akarenge muri Iraq araheze imyaka 5 Muri Iraq kandi abantu bashika babiri nibo bafuye abandi bane barakomereka bahitanywe ni bombe yaturikijwe n'umwihevye I Baghdad ku murwa mukuru w'ico gihugu cyo ku munsi w'Imana. Namu hari no muri itirira ico gitero ariko gisa n'ibindi bitero bikorwa n'uwo muhari wa leta ya Kiisilamu yindi bombe yaraturikijwe n'umwihevye aho nyene I Baghdad ku munsi wa gatandatu ihitana abantu bashika 35 ikomeretsa abandi 50.
Jote mweze mkunda radio ijwi rya Amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha ahani ubigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mutwumviriza kuri radio ijwi rya Amerika ndabifurije mwese kugira umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.